mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, kandi turanabaramukije tubaha ikaze. Ahandi mwumva ijwi rya Amerika mukunda live ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe
za mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa, nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi buheruka gufata ingingo yo kudapima umugera wa sida ababyifuza bose kiretse abafise ibimenyetso by'uwo mugera canke uwo baketse ko awugendana. Ubushikiranganje busigura ko uburyo bukoreshwa ari bwinshi cyane muri isanga y'uno munsi turabigaruka ko. Ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina tugaha akaryo mwebwe muri komora twumva ijya nino go mutubwire ico mugona kuri iyo ngingo. Reka mugenzi wacu Desire Hatungimana abanze aduce ku masonga ivyino ngingo.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi buherutse gufata ingingo yo guhagarika kwipimisha ku bushake umugera wa sida mu gihugu cyose. Kugira umuntu apimwe nuko hari ibibazo 10 abanza kubazwa bimwe bimwe, ni nkuko yobadandaza umubiri canke abaryamana n'abadandaza umubiri, kuba mu migwi y'abanywa ibiyayura mutwe, ko yobagendana n'abagabo canke umugore arenga umwe. Uwutishiwe neza ivyo bibazo akaba adashobora gupimwa naho iyo bavyifuza. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko iyo ngingo ari mbi cyane, basaba ko yofutwa vuba kuko izo tumu mugera bari kuragabanuka usubira kurandagata.
Twebwe abenegihugu ntivyatuguye neza kubera kuko kuntu umuntu aba yipfuje kuja kumenya uko amagara yiwe ameze batabimwemerera, kandi hari uko ngene umuntu ashobora gusanga ibyo bibazo abyishuye uko bo batari bipfuza kuburyo bacha bamenye uwo muntu ngene ameze, akaba yo ngwara aba yayanduye mu bundi buryo butandukanye n'ibyo bibazo bamubajije. Uwo muntu rero mu gihe rero yari yipfuje kuja kwipimisha ngo amenye uko amagara yiwe ameze uwaraheza cyasubizwe inyuma kandi yari yipfuza kwipimisha uwo mugera. Tukaba twifuza yuko iyo ngingo ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu bwo yisubira ko bugasubira bukayisubizaho, umuntu agashobora kuja kwipimisha akamenya ko amagara yiwe ameze mu gihe abishatse.
Jewe iyo ngingo sinayakiriye neza na gato, kubera iyo ngingo usanga ibyo bibazo bakubaza utabyishuye neza, usanga ubuza amahigwe yo kuja kwipimisha kandi uba wagiye ukeneye kumenya amagara yawe ingene ahagaze. Rero nko mu gihe uba wayanduye mu yindi nzira bidahuye n'ibyo bibazo we baba bakubajije, ugira ingorane y'uko ucusubira inyuma utipimishije mu gihe wabishaka. Je rero numva umenga iyo ngingo yosubira inyuma.
Turisanzwe tuzi yuko kandi umugera wa sida umuntu ashaka kuwugwara akawugenda atarabimenya, aho rero ni hamwe baca bamusubiza inyuma kandi asanze awugwaye. Mugo yaza kubimenya yociye amenya nyine azitwara mu minsi izoza. Rero naho tuvuga ko tuko turawugwanya tuzohava duca dusanga uri kurasubira kugumurandagata, kuko uwo muntu iyo basubira inyuma awugwaye atazi ko awugwaye arashobora kuwanduza uwundi muntu gutyo gutyo kabisanga n'ubundi wa mugera urandagase twa twipfuza kuwutuza.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida amenyesha ko sida mu Burundi yagabanutse kuva ku bice 6% mu mwaka 2005 gushika ku bice biri munsi ya 1% uno munsi, arico gituma batobandanya bapima abantu kuko bitakira inkenegwa kandi bitwara amafaranga menshi.
Bijya dukoresha reactive zirazimvye dupimye abarundi bose abagera mu gira wa sida ni bice n'ubusa n'ibice 9%. tugumye tugura ivyo bintu uburyo buzaba bwinshi cyane reka rero turabe ya migwi ico bita index texting turabe tuti mbega bajya badandaza umubiri mbega bajya abantu bakoresha ibyayura mu mutwe mbega bajya abantu tubona baroba bajya abantu ariko baraza kwimba ubutare bari hafi sibo twokurikirana kugira ngo tutoremwe abagwaye aribo banduze mu kugumye uvuga uti jewe ngirengire depistage ya VIH hose tumaze kuronka ikigwa kibuka ari ubusa n'ibicicenda ubona yuko ivyo ukoresha na rezilita bice bitandukana.
Silva Habana bakize avugira abagwaye mu Burundi amenyesha ko iyo ngingo idafuswe vuba izotera ibibazo bikomeye mu Burundi. Asaba umushikiranganje kutaguza ubuzima bw'abantu amafaranga.
Tubanje gushimwa ko harabikora bwa mbere wasanga ariko arabwira abantu ati nibipimishe bamenye uko bameze. Ubwo rero mu gihe bigenze uko utusanga rero umushikiranganje umenga bwibagiye abo bantu gusaba rero ko hoba inguvu izo bintu bisubire kuba bagahimiriza ababakorera abantu asanzwe bapima bafite ibyo bintu byo abagwaye agenda bitura iyo ngeso novuga ndi kuri twebwe kubagwaye kugira ngo ihagarare leta rero twesaba ko ahubwo iyo nagwiza ibibanza byo kwipimishirizamo bavyifuza.
Iyo ngingo yo kubuza abantu kwipimisha ku bushake ikaba idafata abagore bibungenze. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nuko Desire Hatungimana, urakoze kuducira ku masonga. Ubundi mwari mumenyere ko kwa gatanu ari umunsi w'abafasoni, ariko twashimye kugaruka kuri kino kibazo ico mugona ko nicahe. Turabaha kanya mwidagadure mutubwira nivyo bitandukanye iko uyo mugera uri kuragwanywa ahiwanyu, nico mwibaza kuri no ngingo. Wambe duse ku murongo wa telefone ni Kwizera. Kwizera ikaze.
Murakoze cyane shiki America.
Ududzijwi hamutubwira uherereye.
Nibyo ndi Kigali mu Rwanda ku Kacyiru.
Kacyiru haravugwa make.
Kacyiru bameze neza.
Nuko rero wumvise ingingo yo gushikiranganje bw'amagara abantu mu gihugu cy'u Burundi, urabyibaza kwiki?
Mu gihe ngenda kangaye birambangaje cyane. Ko kubona icyo cya sida kirimo ashingwa amwe mu ndwara zikomeye isiri guhangana nazo. Ariko mu byukuri abarundi kuba babonye bigeze ku rwego ko igabanuka byakabaye nibyo byiza n'ubwo kabisobanuye nibyo kwishimira yagabanutse. Umubare w'abayandura yagabanutse ariko nta iyo ngingo yo kugabanya ubufasha cyangwa se gupima ku bushake abo bayandura ntabwo ari nziza cyane. Uko twabyumvishe mu nguru inzitizi cyangwa se igisubizo biri bubyare ahubwo babandi no wa mubarurongera uzamuke nuko ngo harabagiraga igungenge bakipimisha ko numvise uburyo bashyizeho bakize ikibazo nabo numvaga ari nk'indiki kuko hari abantu nk'uko dusanzwe tubizi hari umuntu ushobora kujya kwipimisha wa afite isoni cyangwa se ipfunwe urumva niba mubaza ibyo bibazo hari ibyo atazasubiza. Mu kutari suiza rero kandi urabizi ko indwara ivurwa ari uko yamenyekanye ubwo nadapimwa ntabwo azakira birumvikana cyangwa se ntabwo azafata umuti ugabanya ubukana.
Hanyuma ku bwawe ukabonaho kugwa iki ku mpande zose gakwize?
Nge ku giti cyanjye numva leta y'u Burundi yagakwiye kwisubiraho wenda ibyo bakabivamo bakabikuraho yo kuvuga ngo bagapima ushatse wese kuko numvishe ngo mu mpamvu batanga ari uko inkingo cyangwa nibyo arizo bishe ijanje zihinze zihenze bamenye ko n'ubuzima bw'abanyagihugu bari kurengera. Abanyagihugu nibwo bukungu bw'igihugu, niyo barwara indwara nabwo badafite ubuzima badafite amagara mazima ni ikibazo kizagikomeye ku Burundi bizagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu muri rusange n'ubuzima
bw'igihugu. Hanyuma tugarutse ngaho mu Rwanda naho ivyo kurwanya uwo mugera vyifashe gute? Muraronka muri pimisha vyoroshe nta ntambami na ntonyi?
Mu Rwanda nina to dushimira cyane Minisiteri y'Ubuzima. Indwara ya sida ni indwara abantu bakangukiye cyane ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ubishatse n'ubu ku giti cyane nicaye mbishatse yabandirikanye kwipimisha ndebe uko ubuzima bwanjye buhagaze. Uragenda bakagupima nta nziki zirimo, niyo basanze waranduye bakugira inama bakaguha gahunda y'uburyo ugomba kujya ku binini wenda bigabanye ubuzima bwawe.
Urakoze cyane ngira umunsi mwiza ngaho Kigali mu Rwanda kwizera.
Yego ndabashimiye
cyane. Duse kandi na Leonce ku yindi murongo. Leonce ikaze ku ijwi rya Amerika dusangira iki yako.
Murakoze cyane.
Uherereye
uherereye mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihugu cy'u Burundi neza na neza.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Havugwa makinga hi Bujumbura ziko atamakuru tukironka. Kuva hamenyesha makuru bacu baburije gukorana n'ijwi rya Amerika nivyo turaronka mbaga turagwaza gwaza hari byinshi bihaba ntitubimenye muzoze muradutangariza ivyo muba mwabonye
nuko amakuru yo ngaha mu gisagara nuko hakomeza kwibonekeza ukutihanganya muri politike hagati y'abanywanyi b'umugambwe n'imbonera kuri za CNDD-FDD aho igihanga hari habatanye mu mitwe ejo haheze muri mugongo manga hariho n'uwitaza Imana izo n'ibintu biriko biraboneka naho mu gihugu cy'u Burundi atamutekano uyimaze yuri kurabonekaho ngarutse ku kiyago muri komu yagiraho
ego
biratangaze kandi birababaze cyane ku ngingo numviseho igiye gufatwa kumva z'uko uri kuraraba naho bibonekana ko indwara iyo kurandura n'imizi umugera wa sida yoba yaritaweho cyane ego mu gisagara cya Bujumbura yoba yaritaweho ariko nko mu ntara hagati mu gihugu indwara iracyari ntaho birabonekana ko itegeka kuba yo barayirwanya by'ukuri
ubivuga ufatiye kuki
nayivuga fatiye ko ndabwo ariko baravuga yuko bashatse guhagarika gupima abagwaye umugera wa sida kumva z'uko zindi mushyirahamwe bita BBF naryo
gitwa gute ishyirahamwe gitwa gute
yitwa BBF BBF bajya ba ishyirahamwe rikurikirana abantu babyara abana bashoboye kurera rero ndenderaba nabo nyine ibyo twarigeze kugira inama baragishyikiriza yuko ibintu byo gupima umugera wa sida bigiye guhagarara bikoze uburyo bunini cyane biriya bamwe namwe barafite amakenga ati none ko tuzi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura bibonekana ko ego bitayeho cyane kuki hagati mu gihugu amashyirahamwe agwanya umugera wa sida atashoboye kuhagera kugira ahimirize cyane ari abo bantu bagendana umugera wa sida bamenye ingene bashobora kwitwara rero ibitigiri biracyari byinshi kandi ibyo gukora biracyari byinshi nuko leta y'u Burundi yoraba kumva ikongeza cyangwa ikabandanya ikora ku buryo bw'uko borange ne borandura n'imizi umugera wa sida cyangwa wowe abagwaye umugera wa sida kuko ni benshi cyane
ego hanyuma galeon uwe ko tugize impanuka buri no muri ayo mashyirahamwe mwumva abana babwishije izo babwiye babagishije n'ama babwira iyo ngingo hari ingaruka murashobora kubona biriko biratangura kugira haba mu bwinshi bw'abitabira kwipimisha canke mu bindi bindi
ingaruka nizobura kuko natwe turi mu bantu bahimbiza bahimiriza ati genda mu ipimishe umugera wa sida mumenye amagara y'ingene yifashe ariko ubu ivyo sarahagaze ivyo ntibikibaho ubwiye kwipimisha bakubwira ati oya ubikunda bapima abantu babona ko bafise ivyo bimenyetso canke abantu bakurikira bariko barafata imiti
hariho uwavuze mu makuru avuga ati hari n'igihe ivyo bimenyetso kuko aravuga ngo bakubaza ibibazo bishika nko kuri 10 babona utavyishuye neza akavuga ati rengana we ntidushobora gupima hari ikintu muri yumvira cyo kuhimiriza abanyagihugu mu kurindira ko leta igira ico ikoze nk'uko ikira bisabwa n'abatari bake cyo guhimiriza abanyagihugu mukababwira ingene bagenda basigurira muganga kugira ngo bishobore koroha ko bamupima
ubundi je hariho uwo nkeneye kujyana hirya y'ejo haheze eske baramubaza ibibazo bamubaza ati none wowe ufite amakenga maki uba wabonanye na naka byo babyagenze gutumva ibibazo bakubaza hari aho udashobora kuzishyura derigite hari udashobora hari bavuga ati Jesse akakuraba ko magara yanjye kuntu ameze uwo bamaze kumenya uba amaze kuvuga uko urumva cyamubwiye ati usubire inyuma mugabo ubwiye uvuga uti je narabonanye na naka sindamwibeye urumva aho kamwe bashobora gukira.
Hanyuma mugasaba iki mu mashira hamwe akurikiranira hagufi ari mu vyerekeye irondoka ijana n'amagara meza n'ibindi bindi.
So nuko yeshira hamwe ihanira gatakora ku rugero nayo nyene ibike yatwa mutumbise nk'uko bagiye guhagarika ahubwo turasaba dushimitse kuko ntahagarike ntahagarike kuko gwirira nje abantu ndacyari umurengera mu gihugu cy'u Burundi ndacyari umurengera haracyakwiye inyigisho haracyakwiye inyigisho kuko igihe nticyari bwagera.
Murakoze urakoze cyane gose Lance ugira umunsi mwiza.
Namu murakoze undamukize Thomas Kamirembi namese makuru ku kijyanire kamwe simane barinda.
Ego urakoze turamubarira.
Ego.
Ego ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turiko turagaruka ku vyerekeye ingingo ya leta y'u Burundi yo kuvuga ko umuntu azopimwa sida unyatari wari we wese abyifudije mushekiranganje amagara y'abantu avuga yuko ibitigiri by'abandura sida bagarubanutse mu gihugu cy'u Burundi gutyo kukomeza bapima bibatwara uburyo bwinshi ico muyumvira kuri iyo ngingo nicahe ushaka ufise agatelefone kawe ukoresha WhatsApp urashaka kutubipa gutyo tukakwihamagarira inimero utubipa ko ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Nashimishijwe nuko mama wanjye yagukunze nuwa wakankunda urukundo nagukunze arunjo yarambyumva mbese iyo ntekereje ko dukundana birandenga siwezi kuwa pembeni naniwona kila jioni asubuhi mapema na mchana America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri uno munsi turiko turagaruka rero kuvyerekeye iyo ngingo ya leta y'u Burundi yuko uwari wese yifuza kwipimisha umugera wa sida atari itegeko ngo abwirizwe kupimwa ahubwo abanza kwishura kubibazo bimwe kugira ngo ashore kumenya nimba umupima canke bato umupima imvusi yindi umushikiranganje aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no gukinga sida tadendi kumana asiguye yuko uburyo bukoresha mu gupima uyu mugera ari bwinshi cyane ibitigiri by'abandura navyo bikaba byaragabanutse yemeza ko byagabanutse gushika ku bice bitandatu kwijana mugeranije n'ivyo bari bafite mu 2015 akavuga yuko bakomeje bakiri wari wese ashaka kwipimisha sida bitwara amafaranga menshi igihugu turafise rero Ndagijimana ku murongo wa telefone Ndagijimana
oui.
Amahoro
Mwiriwe.
Uherereye he?
Uri yonje n'ese mvugaho.
Uri he mbere ko tuyaga.
Nekereza yuko mu buzima bw'umuntu ari bwo bwibanze kugira ngo ujye gucyatakaza amafaranga menshi.
Mhm.
Nawe ntabwo wayobora abanyagihugu nta buzima bafite ndumva amafaranga menshi ahubwo yakagiye mu kubaka nta bashakira n'intoza n'iyo miti ku bantu barangije kwandura.
Mhm.
Kuko nubundi imishinga yose watanga nta buzima numva nta kintu yabimaze ubuze ikindi cyagombye guhenda leta n'izi zitari abaturage bayo nicyo kibazo numva nari mfite
hanyuma ukagira iyahe nama abo byega
ababishinzwe bagombye kubaka ubuzima bwabo bayobora hanyuma bakabapima kuko nubundi kuvuga ngo barimo kugenda bagabanyuka abantu rubwandu ntabwo byakumvikana gute se kandi abantu baba batazi niba ari bazima cyangwa niba baranduye numva bakagombye gushyira imbaraga mu gupima hanyuma ubundi abamaze kwandu bakabashakira iyo miti nyine kuko ikindi cyose cyagombye guhenda nta kintu cy'agaciro umuturage
nene ko ajije tugitangura kuvuga naho uri ngira ntumvise akabazo kanje uherereye
Ntabwo numvise neza.
Uri he?
Ndi Kigali.
Kigali. Hama uherereye ho vyifashe gute abanyagihugu baroroherezwa igihe cyose bumva bashaka kumenya uko amagara yabo yifashe.
Cyane rwose byaranoroshye ntabwo bisaba n'umwanya munini baragupima ako kanya bagahita baguhara igisubizo aho turi biroroshye. Kandi n'imiti abamaze kwandura bayibona ku buntu nta kiguzi.
Urakoze Ndagijimana kuri ivyo vyumviro vyawe.
Murakoze namwe.
Ubwire umunsi mwiza yego. Turase na Safi ku yundi murongo Safi. Safi uratwumva?
Ndimo ndakumva.
Uherereye?
Kigali mu Rwanda.
Haravugwa makinga mu Rwanda.
Namahoro.
Hama tuko turayaga kuri nongingo ya leta ya Burundi kuvyerekeye gupima umugera wa sida abanyagihugu urabitekereza kwiki
ngiye ndikumva kubapima ngo bamenye nk'umubare w'abandi mu gihugu ngiye ndumva byaba ari byiza kugira ngo niba hari n'icyo babagenera kubaha bakamenya ngo mu gihugu harimo abantu bangahe banduye bari kuri cyangahe ku ijana ese bakaba baba bw'ubundi mu gihugu hari imishinga bagenda babashyiramo isangamo mbisi nk'abandi banyarwanda n'ugenda babarabeze cyane bakagira igihe nyine bagakora ibintu biratuma biteza imbere naho mu gihugu rero mu Burundi ndikumva ariko babakorera babahakacu basanga hari uwayanduye nyine bakamuhumuriza kumva ko ari umuntu nk'abandi
ariko nta wavuze ivyo kuba hakato ngira mu kirundi n'ukinoba ntibavuze ko ntibyavuzwe bavuga gusa yuko uzoshaka kwipimisha wese umugera wa sida taruka zovyuka avuga ngo ngende kwipimisha ubwo burenganzira ngo abuhabwe
ese nse kibazo ubwo nimba ari cyo kibazo ndikumva aho bwo baborohereza bakabafasha bakabatuma Nuko nigeze kumva muvuga ngo no kuzapima birahenda.
Ni sitwe twabivuze ni leta y'u Burundi yavuze ko gukomeza bapima abantu gucyo nyene bibasaba amafaranga menshi.
Ndikumva baborohereza kuko n'ibyo babikorera. Ndikumva baborohereza nabo kuko ni abantu nkatwe kandi ni abanyagihugu ntabwo ari abo hanze niyo ari abo hanze bamufasha. Ndikumva baborohereza.
Urakoze ugira umunsi mwiza Safi. Ego Innocent Ikat. Uherereye Innocent?
Mukirundo.
Mukirundo havugwa make.
na mahoro nyine
eh aho mu Kirundi je ugira Amerika murayikurikirana kuri FM ndibaza
yego
eh nuko rero duga ku ijambo ha mucu natubwira uko vyifashe byo kwipimisha umugera wa sida ngaho mu Kirundo
yo kwipimisha umugera wa sida eh na hora numva ariko ubuntu kwipimisha umbo sama didano wacugenda kwivuriye urumba ko bazaba bagiye kuza barari amafaranga urumba abantu benshi bazaza barandura umugabo batabizi
kuri amafaranga ivyo ngira ngo nivyo mu mavuriro yandi prive yikorera utwabo ariko bavuze nk'abashaka kugenda kwipimisha mu yandi mavuriro yandi atandukanye ya leta ko bidasigura ko bazotegerezwa kuvugwa bazobanza babazi ibibazo babonye bashobora kuba uyu muntu ivyo yishuye bishobora kuba vyotuma bikeka ko yanduye abariho bamupima gusa ariko batabonye ko afisi ivyo bikeka ntibashobore kumupima
yawo nyene ndumva ari kibazo kuko umuntu ashobora kugenda agwaye umugera wa sida ariko ntubimenye cyangwa aragwaye ngo bamupime cyangwa ngo ajye kwa muganga kwipimisha umva kumenya ko agwaye umugera bitogorana garuka urumva rero nago rudasa rwahurira n'ikibazo
nyabaki ikibazo c'ugwaruka kizoca kiabanica
cyo kuja barandura umugera bamenya ko nawugwaye
ubundi hambavu iyo ngingo aho mu Kirundo byari byoroshe ko abanyagihugu mwipimisha
yego byoroshe
baba pima kwa gusa
yego ni kwa gusa
eh hamugasabiki abo vyegaga innocent
kasaba nyene ko byoguma nkuko byari bimeze
urakoze cyane mu Kirundo ugira umunsi mwiza kandi namwebwe amakuru yanyu avugirwa ngaho ko tugira imana mu kamufse FM mukatwumva mzuze muri dusangiza urakoze ugira umunsi mwiza
namwe mugira umunsi mwiza
ego turase kandi na ndi kumana ku yindi murongo wa telefone ndi kumana
mwese neza ngo kujya Amerika
twaramutse kandi turaza kwirirwa ngira ngo Uherereye he?
Ndereye ngabo muri Tanzania.
Tanzania majaye.
Ndereye mu ntara ya Kigoma.
Aha, mu ikambi canke.
Ndi mu Tanzania imaze igihe kinini ko mu 2015 bangahe mbi guca Tanzania.
Imbere ko tubivuga ivya sida banzo tubwire ingene vyifashe inyuma ya yangingo yatangazwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bavuga ko mubwizwa gutahuka byanke bikunde ubu bimeze gute
yamanama yaba rimwe na rimwe abantu benshi bakabyakira uko ko nta wundi muhinda turi gusa gukoresha mugabo irya ngingo bayikoze kuko ari ingingo yo bije guhotora amadosiye yacu kuko umuntu aramutse ataye igihugu akomoka igihugu ciwe haba hariho intundu n'akabonge abasanzwe afise nta muntu ushobora guta inzu agata umuryango agata abantu agahunga agata akaja gukinga ibizi ikindi gihugu akiza kwemera kuba mu ipente yari asanzwe afise inzu nziza benshi ugasanga bafite n'amatara n'amazi Uburundi bwari bwiza twavugwa ntango gusara tugiye gutega amashi si byiza cyane nka benshi bwira kufatama yuko igihugu cy'Uburundi nyabagendwa nuko dusanzwe dufite ibibazo bitandukanye cyo byatumye duhunga rero ku bw'ingingo twebwe ndaha twe ntitwayakiriye neza kandi dusa n'abashoko n'abasanzwe bashoko itike yo kubanda yaraje mu bindi bihugu ntibashobora koroherezwa bafatirwa ku mipaka bagarukanwa benshi bagomba kuja mu Rwanda Kenya Malawi Mozambique hamwe Uganda ariko ntibatworohereza barafungwa benshi bagahera mu nzira
hanyuma ga Ndikumana ubundi bavuze ko ari ingingo ibwirizwa kuja mu ngiro bitarenze igenekerezo rya mbere guhera ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa cumi nukuvuga ko n'ikiringo c'ukwezi kumwe ubiravye hari ibimenyetso mubona mu ikambi bivuga ati ino ngingo ntishoboka ko ntisubigwako muravye ingene bariko barabafata muravye ibiko biravugwa hirya no hino muravye uko mubayeho
kubanda bw'ingingo ntabwo ije rishasha ibi baramubavuze abarundi baraza bagira amanama kanatsinda irabaye inama ihuje kugabira atanguye umukuru w'igihugu nyakubahwa Petero Nkurunziza bahura na Magufuri ingara yaziringingo itwiyukana mu nyuma babashikiranganji byarabaye umva nta munsi n'umwe bigeze batworohereza kuko igihugu cy'urundi igihugu cya Tanzania n'igihugu kimwe
hari abaraza kubahumuriza muri HCR
nda munsi nimwe turabura umuntu adushika kuduhumuriza atubwira ibindi kuno bigenda mugabo tubonye ibyataze n'abigenda birahindagurika nta urandanya yuko bazaba badutwa ku nguvu nuko tubasha gutwombera indi minsi kubamo nga muri kino gihugu
reka rero tugaruke kuri byo kwipimisha umugero wa sida mu gihugu cy'u Burundi ko nico catumye uduhana nimero do telefone ngo tuza telefone kugira ngo tuguhamagare byo urabigona kwiki
je bintu nibara ku mutemere kuko igihugu cy'u Burundi cyane hayo n'ibihugu bya East African Community byinshi twatembeyemo turabizi umugero wa sida wafashe umushoherezo bikomeye cyane kumva rero yuko igihugu cyacu cyoreka gufata ahubwo umuntu kugipimisha atanga amafaranga cyangwa bamubona ikimenyetso nk'icyo ni kimwe mu yiside igihugu rwanda guhonya abene igihugu bari mu gihugu cy'u Burundi kuko mu bindi bihugu kwanga kugira mariage baragupima ndetse nagaha muri Tanzania turi umuntu igihe agiye kwivuza
amarangaaa
umuntu yimenya uburyo bari bwo bwose ingore zose ufise ugiye kurora dugutene ubanza guca gupima umugera wa sida kumva yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyo ngingo yobwira umuntu kwipimisha ihagarare umugera wa sida ntihagarare uwo azopima azafise ibimenyetso bari kumwe ngo agwanye umugera wa sida ibyo twubona yuko umego nibwo kwica abanyagihugu ubundi
hanyuma ugasaba iki canke kuhokogwa iki
nasaba cyane cyane nka leta y'u Burundi yuko iyo kwiyugurura ko kira kwiguma yiyugarira ko kuko nk'iyo byose iyo biriko birava biriko bita ko bamaze kwiyugarira ko amazi agera mu izo tsi ukasanga ibintu byose biriko bituma abafaranga bityo kwanda fashanti vanze nico gituma rero n'indi kudadaza bagomba kabirekura bakabaho nk'abandi bakagira gukunda abene gihugu bakabakunda kugira ngo basizamire amagara yabo kuko nk'uko n'iyo ngingo sinzi yuko nimba rifatiye mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka barabona yuko imiryango y'abanyagihugu igiye koroherwa murakoze
urakoze cyane Ndikumana ngaho Kigoma muri Tanzania ugira umunsi mwiza yego twemeye kandi ko tugerageza cyane tuzunagerageza tukarondera umushikiranganje amagara y'abantu kugira ngo twumve icago na kuri ibyo byose abanyagihugu bariko baragaruka ko ijya nino hari habagenda baravuga ati byogenda gutya abandi bakavuga ati bigende kuno reka tuzomurondere hama nawe twumve ko nitwagira Imana kaduha kanya tukayaga asigure yongere ishure kuri ibyo bibazo byanyu bitandukanye Jean-Claude Kadze Jean-Claude turi kumwe ndumva muhinga bw'ivyuma Jean-Claude tutari kumwe ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Vincent we turi kumwe Vincent uratwumva we uratwumva
ndabumva mperereye ihuye
ihuye
mu majepfo y'u Rwanda
haravugwa makinga huhuye
na ibintu n'amahoro tu
ka weekend gasana katanguye
weekend yatangiye to
nuko rero duga kwijambo
nari nabonye kuri post mwari mwa postinze ari ya kurubuga rwa radio ijwi rya America
yego
ko nanjye ko nabibonye nabonye nanjye natanga wenda nk'umusanzu cyangwa igitekerezo cyanjye uko mbibona gihecyo nabonye yuko leta y'u Burundi ari ibyo yavuze yuko umuntu yagiye kwipimisha ku bushake bwiwe nta ntuza wenda ntabimenyetso nabonye wenda hari abantu bugururiye bababwira ko wenda mu gihe baketse ko umuntu yaba afite umugera wa sida cyangwa babonye wenda hari ibimenyetso ariho bagomba kumujyana wenda kumupimisha cyangwa kuba nabonye ikibazo gihari ari ikibazo cy'imiti.
Cuburyo cubigwe
nabonye hari handitse wenda ngo imiti bakoresha ngo irahenze cyane. Ngewe ko mbyumva rero wenda nka Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Burundi. Nge ndabona amagara y'abantu ari yahenze kurenza wenda ibintu. Amagara y'abantu niyo mbere ya byose. Wenda njyewe nk'uburyo wenda nabashe kuba natahura. Uburyo nabashe kuba natahura wenda mu byiyumviro byanjye. Aho ngaho harimo wenda nko kuba wenda nko gukumira wenda ubwiyongere bw'abantu baba bishora mu mibonano mpuzabitsina wenda kugira ngo igitigiri cya SIDA kiyongere. Ariko nyine njyewe uko nabyumvaga nk'uko bisanzwe iteka igihe umuntu wenda aramutse akoze imibonano mpuzabitsina itikingiye numvaga leta nyine ya ari akantu yakagombye kuba yakunganira kuri uwo muntu wenda aketse ko yaba yanduye umugera wa SIDA.
Hanyuma rero ngaho naho huye bimeze gutega Vincent, hoho muroroherezwa abashaka kwipimisha baripimisha atakibazo?
Jewe ahantu ndihuye mu murenge wa Rusatira, ikigo nderabuzima ni cya Rubona. Twebwe kabisa turoherezwa ahubwo baranabidushishikariza nk'urubyiruko. Nge ntabwo ndi umuntu mukuru, ndi urubyiruko. Ariko twebwe turoherezwa umuntu wumva ari icyo yikeka cyangwa wenda ashidikanya umuntu ashobora kugenda agasitara. Turoroherezwa kabisa umuntu aragenda bakamupima bakamasosiyo.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza.
Namwe murakoze cyane.
Ego Vincent Wilson ikaze nawe. Wilson ego uherereye he?
Ndi mu gihugu cy'u Buhinde.
Mu Buhinde haravugwa make,
havugwa mahoro. Ariko nagira ngira icyo shyikiriza kuri icyo kibazo cyo gupima abantu bagendana umugera wa SIDA.
Nduga ku ijambo.
Ego. Ubwa mbere na mbere hoho nk'uko mubizi cyane cyane mu bihugu byacu byo muri Afurika, ikibazo cy'umugera wa SIDA ni ikibazo gihangayikishije abantu cyane, kubera ko urugero rw'abantu bandura ruracyari hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byateye imbere. Kandi benshi ugasanga baracari urwaruka abantu bakibato. Rero gufata bakavuga yuko mu gihugu hari uburyo buke bituma bapima abantu babona bafise ibimenyetso, nibaza yuko atari ingingo nziza. N'ukuri leta yogerageza naho yo biri mu bukene, ariko ikagerageza ikaraba ahandi petetre igabanya uburyo ishyiramo, ariko igashyira cyane cyane uburyo mu magara y'abantu, kuko nibaza yuko urwaruka ruriko rurandura nibwo Burundi bw'ejo. Kandi Burundi nk'ibyo ari igihugu gifise abantu bagendana umugera wa SIDA, kuko turabizi yuko iyo umuntu amaze kwandura umugera wa SIDA ahura n'ibibazo byinshi, amagara yiwe arononekara, ugasanga ziriya ndwara z'ibyuririzi, na cyane cyane ko ari igihugu kiri mu bibazo by'ubukene, mu bibazo by'ubutunzi. Usanga rero kuronka imiti, kwivuza ziriya zindi ndwara z'ibyuririzi bica bigorana. Rero twashaka dusabe cyane cyane leta no kuri iyo ngingo barabe bayihindure, kuko ni ingingo itari nziza cyane gupima umuntu ngo nuko wabonye ko yamaze kuzana ibimenyetso, wumva n'ubundi nta kintu gishashe ubwo bukode, kuko ubwo uba wamupimye yamaze kwandura. Kandi nibaza ko kwipimisha birafasha ugaruka cyane cyane, kubera ko iyo babonye, iyo umuntu amenye akamenya aho ubuzima bwe buhagaze, biramufasha kwirinda cyangwa kurinda abandi, kuko hari urwaruka rwinshi rwandura rukanduza abandi mu kutamenya. Ariko iyo amaze kubimenya ko yanduye, agahura n'abaganga, agahura n'abantu bagejwe kumwimanuro biramufasha nawe gukingira abandi rero kwitwashaka dusabere tigerageze cyane bikoje
ego hanyuma gawitso ndumva ko nawe uri mu muce w'ugaruka nimba ntakurengeye akarimvi
sibyo ego
wewe ingaruka mbi muri kazoza bishobora kugira iyo ngingo ishobora kugira kuko aho ivyo tubwiye usavye leta ivyo hindura niki uribaza ko ari nkiza haba ku ruhande rw'ugaruka haba ku ruhande rw'igihugu haba ku ruhande rw'ubuzima bwose bw'u Burundi
jeni wadwechi ingaruka ni nyinshi cyane ku ruhande rw'ugwaruka kuba utazi uko ubuzima bwawe buhagaze murabije muri kigihe igihe cy'ubukene turabije ko hari abantu benshi ibintu by'ubukene bituma bishora mu busambanyi rero cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho usanga abajene benshi kubera ukubura akazi kutagira icyo bakora iyo barushye umuntu abaha amafaranga abatwara mu byashatse byose harimo n'ubusambanyi rero urumva ko ari ingorane nini cyane kuko ugwaruka gushyira ibyo kwandura mu kutamenya kuko benshi bagiye kwandura hama noneho nabo banduye bagiye kwipimisha ntibabemereye donc urumva bagiye kwandura abandi rero ingaruka ni nyinshi cyane kuko igihugu kibagiye ko y'abantu bandura umugera wa sida ibyo duga cyane gusumba uko yari iri muri iki gihe nubwo bari baravuga yuko yagabanutse ahubwo ubu bigiye kuduga kuko abantu baje kwandura naza ko bajya benshi kuko bya mpanuro kwa kundi umuntu yari amenye uko ubuzima bwe buhagaze izuba bihagaze hanyuma aho ni ku ruhande rw'ugwaruka ku ruhande rw'igihugu naho nibaze ko igihugu kiko kiratakaje ingufu nyinshi kuko mu gihe abantu bariko barandura nibaza yuko igihugu kiko kirahombera cyane kiriko kirahomba abantu kiriko kirahomba ingufu z'ugwaruka cyane kiriko kirahomba n'ingufu z'abenegihugu muri rusange rero ku ruhande rw'igihugu igihugu kizohomba mu buryo bw'ingufu biri mu benegihugu bongere ruhombe no gushaka gukoresha amafaranga menshi yo kuvuza abo bantu bajya baba ariko barandura
nuko urakoze cyane Wilson ngaho mu Buhinde abarundi n'abanyarwanda muhari ababa bahakora ubuzima bwabo busando canke abari mu mashure muze mu duhama nimero yanyu ya telefone tubahamagare turakenera intererano zanyu mu biganiro byacu bitandukanye
murakoze cyane ahubwo umunsi umwe mwotegura ikiganiro gihuriramwo abantu bari mu bice bitandukanye kugira ngo tugice duterereye ku bihugu byacu kuko nibagiye umuntu yamaze kuva mu gihugu ko hari byishigira ahaba yagiye kuba aho abari karigira bishobora gufasha gutegura imbere mu bihugu byacu tuba tuvamo
urakoze cyane rwose ngaho mu Buhinde hari uwitwa biregeya Jacques Mutima ngo icemezo kizogora kumvikana kuko ikintu ca mbere leta izobanza igakora n'ugushora amafaranga mu ishami ry'ubuzima bakivuza ku busa canke ku giciro gitonya ngo naho kureka ngo babanze barware vyovyo ngo wati nuko nyene yavyanditse kuri Facebook yacu Ivan Niyongabo ngo karabaye noneho abantu bagiye gushira hama witwa Jean-Claude Niyonkuru ngo none ubwo bishimiye kwakira indembe tuzi ko iyo sida yagaragaye ubu ifise ibyuririzi kandi biba bigoye ko iyo yandamutse igaragara ifise ibyuririzi biba bigoye ko umuntu yokomeza kubaho Théogène Maniraguha ngo ikicemezo kizogira ingaruka mbi ku banyagihugu witwa Jonathan Ngenda ngo nimureke kwifatira mu gahanga Burundi ndazi mwese mu bivuga muri hanze mwahunza amahoro ariko urumva rasina byo twari ko turavuga ivyo guhunga twari ko tuvuga ibyerekeye kuri iki cemezo ca leta y'u Burundi reka rero ibutumwa bwiwe kuko butanajanye n'ivyo twari ko turavuga tubwirekere hejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Celestine Cards
wanitwa Celestine Berintwari ndi i Burundi
uherereye amaje mu Burundi
ndi ahantu bita inonwe commune giteranye ntara ya Muyinga
commune giteranye ntara ya Muyinga duga ku ijambo rero
kuvuga ingingo leta yafashe ndabona niyo banziza cyane ku banyagihugu uko bigenda kose umuntu iyo abona amagara atameze neza yogenda bakamurabira bakamugirira consultation generale y'ubuzima bwiwe hama akamenya ko ntashobora kwitwara mu cyo cyashobora kuba gwaye. Ego ndabona icyo saba leta nuko bikunze yo kwisubira ko ikabara ibukuntu ihindura iyo ngingo.
Mhm. Hanyuma ubundi ngaho umuhinga giteranye vyifashe gute n'ingingo yatanguye gushigwa mu ngiro hari ingaruka n'imba yatanguye gushigwa mu ngiro uri kurabona mu cungararo.
Angeje kuraba ku mavuriro je si mperutse kuja gutembera kugira ariko uko bigenda kose ingingo ntirakurikizwa cyane abantu benshi ntibarayitabira.
Mhm.
Kuko beshi ndi bata ni bamenya ntaje natangwe kuvyumva no musi radio y'igihugu.
Mhm.
Ama mate kuvyumva navyakiriye nye nta kundi kubera nategereza kuvyakira nk'abandi.
Mhm.
Ego
urakozwe.
Gusa uko genda kose ndabona amagara y'abanyagihugu ntiyoba agiye kwifata neza mu gihe ico kiza. Toba ki kufatwa nkuko
urakoze ugira umunsi mwiza Celestin ngaho giteranye muri muyinga
yego nanje ndashimiye ijwi rya America.
Ego kubundi butumwa duse ku rubuga rwacu rwa Facebook ku byino ngingo nubwa Abdumani we yanditse ngo none amafaranga abanyagihugu batanga ajahe gupima abavyishakiye mbona ta buryo vyotwara kuko abavyishakira baba bake cyane ngo nurwitwazo. Ferdinando Danielo ngo ni bitera soni ku gihugu kivuga ko ubutunzi bwifashe neza birababaje bitya gahinda ngo none ko bavuga ko atawipimisha amaso ubagiye kuza barapimisha amaso ngo numubabaro ni bavuge ko bakenya amafaranga bafise bahabwe imfashanyo bareke kwa mabata bata umunwa babita amazina bishakiye. Hanyuma Medius Mbogo Mix niko yitwa kuri Facebook ngo none ko OMS ivuga ko umuntu agitogwa umugera acaja ku miti atarasinzikara ubu bakaba bafashe iyo ngingo kandi tukaba tuzi ko indwara nyinshi zifise ibimenyetso bisa ubwo kugira wiyumvire ko umuntu agwaye sida ntiwumva ko ari umuntu azoba yamaze gusinzikara ngo kandi bizoca bituma n'abayandura basubira kwiyongera ku muvuduko udasanzwe. Hanyuma uyundi yatwandikiye ni Egide niyo nizigiye ngo bwa bundi none imiti ipfufahaza izimbutse kuruta igipimo ngo nta kibuza buraca bavuge ko nabari ku miti ubu ari kwigurira gusa ngo numva n'umugigwa wa kiganga uvuga ngo vaut mieux prévenir que guérir niko yabyanditse utakibazwa mu buganga bwo mu Burundi sinzi rero ko ryo bari terambere mu by'ubuvuzi mu Burundi. Umuganda kazi ngo aherutse kugenwa ngo atware onusida yihaye ihangiro ryo gufasha ngo sida irimbuke burundu kwinosi ngo ndumva afise igikogwa kitoroshe kuko numva hakiri abantu bavuga ko gupimwa ku buntu byo hagarikwa hama hagapimishwa amaso gusa ngo byo navyo numva bitandukanye na za nyigisho twaronka ko kizira gupimisha amaso. Na Jonathan Irankunda yatwandikiye ngo tuzoreka kugenda kwipimisha turabe abazotanga ibiharuro bitari byo. Beri Andris ngo iyo ngingo nyene nicerekana ko ubukene bugeze habi mu gihugu. Ijwi ry'America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri isanga ku ngingo y'u Burundi yo kuvuga ko abazokuza baripimisha umugera wa sida bashaka kuvyipimisha batazopimwa ngo nuko babishatse ko bazobanza kwishura ibazo bitandukanye hama bakaraba yuko uyo muntu ashobora kuba bamwikeka ko yanduye canke atanduye. Turase mu bandi bashaka ko dusangira ikiyago Patrick ku murongo wa telefone. Patrick Katz.
Ego
uherereye he?
Mukirundo
haravugwa make.
Mukirundo havuga mama ni biza gusa ikintu na jana rifite.
Mhm.
None ko bavuga ngo iyo mitindo izobizimbye. Mhm. Mama rero ubuye giye kwipimisha rero uzo nukuzura tanga mahera.
Ibyo kuzura tanga mahera hari hi mavuriro amwe amwe atangisha mahera hari hada tangisha mahera ariko ico bavuze nuko mavuriro yegamye leta uzogenda kwipimishaho wese batazopfa kumupima ngo nuko yashitse kwa muganga bazobanza barabe nimba ivyo babariye bishoboka kuba byo tuma bikeka ko wanduye. Yego
ama ibyo bizotwara igihe kingana gute
ningingo umushikiranganje aheruka gutangaza ntiturashobora kumenya nimba hari amavuriro yatanguye kuzarabishira mu ngiro kuronka amakuru nkayo mu Burundi rimwe na rimwe biratugora ariko turiko tubikurikiranira hagufi
Ikinacha kumenya murakoze
ugira umunsi mwiza
yego na
Mu bandi batungikiye ubutumwa turagerageza tubusome kuko ari na bwinshi ni Luc Tangishaka ngo iyo ngingo ni nziza cyane kuko hipimishije abashaka usanga hipimisha abakomeye kuko uwikeka ko yanduye ntiyoza ariko bagize index bagapima abafise facteur de risque nuko nyina byandika ngo bitanga resultat positif nyinshi kandi hakoreshejwe ibikoresho bike Munezero Elize ngo ngingo siyo na gato ngamije Désiré nawe ngo imiti yo gupima sida ko izimvye ijambo izimvye risobanura iki kuzimba no guhenda mu gihugu cy'u Rwanda nimba ariho uri kuratwumva nuvuga ko igugwa amahera menshi Trace Hilaire Hilaire Ikadze
Allo
Ikadze
Yego
uherereye
Yendi mu Rumonge
Yego mu Rumonge havugwa make
na mahoro
aho muri umonge kandi harigeze kuba havugwa ko hari abatari bake baba bafse uyo mugera bivuye ku kuhadandariza umubiri na cane cane bagendana n'abarovyi niko bikimeze canke biharuro naho vyaragabanutse
birahari mugabo ibanse ubwa evaluation ngo barabe efektifye yo bafise umugero kuno bangana ko biyongeye canke bo baragabanutse yego
no ko hamyo ngingo ya leta y'u Burundi kayivuga kwiki
iyo ngingo
mhm
iyo ku tabane bapima mugera kubuntu
mhm
gemera yuko byo tuma abagwa yumugera bagbane yabiyongera kuko ntibuba umumenya aba yandi ukuntu bangana
mhm
yego
mhm ugasaba ko
mhm munako leta yora aba iyo ngingo ikayihagarika kuko yo tuma umugero kumubandanya yego
hama muri rusangi ubu ugeranije hari wigeze kwandika avuga ngo nakarengo si benshi bipimisha ugeranije ngaho kubaza kwipimisha urabona ari kintu bitwararika urabona ari ibintu bitabira
yego abitabira gose mbwa ubu bihagaje urumva nabo nyene bashaba akinguvuze baba bafite agihagarara urumva bavuze cyo kupima ku buntu bagenda bakipimisha yego
nuko urakoze ngaho mu Kirundo ugira umunsi mwiza
yego de ni burumonge
imurumonge urantunga
okay
yego ugira umunsi mwiza
yego namwe
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tumire amategato hama tuce tugaruka
Kanwa kutuku kuturu
karirimbo ni Rukundo ka Yoya. Yoya niko niryo zina koresha ariko aririmba. Undi zina giwe ni Issa Jamal ubakaba barizwa mu gihugu c'Ubwongereza. Twese Jean-Pierre kuyundi munongo wa telefone Jean-Pierre Ricardo.
Oui allo.
Amahoro amahoro uhererehe.
Ndi mu gihugu c'Uburundi.
Haravugwa makinga ho mu Burundi.
Burundi ni amahoro bukebuke.
Ni hagati mu gihugu canke mu gisagara.
Mu ntara ya Rutana. Yego.
Abantu ho mu Rutana tumvaga ke mu biganiro vyacu n'ukuza muratungikira makuru yanyu.
Ah, uburyo bwo kuyarungika nibwo tutamenya ahubwo.
Nuko hariho email yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Uyu wicishije ngaho turabironka tankomanzi.
Murakoze.
Hanyuma naho canke mukaza muratubipa mutu canke mutwandikira ku kanimero kacu ka WhatsApp ku bafise WhatsApp.
Yakora abaronde yashobora kubaronka.
Muraturonka cane.
Murakoze cyane batime cyane no mwaduhaye ijambo ku ijwi rya Amerika. Ariko turafise impungenge n'umubabaro ntangire ku byo twumvise byatangajwe yuko bagiye guhagarika abagwayi kugera basida kubareka bonye kuba bakuye cyane turi n'umubabare kuko nko mu ntara ya Rutana yacu turabona iryo shyirahamwe ntawe ryigeze rishinga imizi ariko mu gisagara cya Bujumbura gusa
ishyirahamwe rya
rigwanya umugera wa sida ubundi twaje twumva gikorera mu gisagara cya Bujumbura nko mu ntara ya Rutana ntawe twagize tubona abahimiriza by'ukuri hariho n'abajya kwipimisha ntibabakire bakabasubiza inyuma turibaza impamvu ibyo biriko biraba tukabibura turasaba leta y'Uburundi ko yobidufashamo kuko iyo urwaye umugera wa sida ukaronka abakuba hafi ukabikora hamwe n'ufata imiti biroroha ugasanga ubuzima burabandanye kuri kwamwe ariko bagiye kutubakure naho usanga bigoye.
Ubundi wavudishira hamwe ariko ntitwamenye ryo ko n'amashyirahamwe menshi akora muri ico gisata ariho nka za BBF zirakora muri ico gisata hariho za SWA Burundi nazo nyene amakuru mperuka nuko usanga zifise aho zikorera hatandukanye hagati mu gihugu ngaho mu Rutana izo zose ntazuhabona.
Nazo ndahabona ariko nko mu ntara ya Bujumbura canke mu bindi ahantu ziherereye amakuru asumira nuko zigiye kugara mu kwezi kw'12 kuza zigiye kuba zitasubira gukorera mu gihugu cy'Uburundi ngo hagiye kubo kurondera yandi masezerano urumva nta kizero kihari ko tuzobandanya dufashwa mu mugongo canke tuzobandanya tuza kwivuza nkuko byahora urumva ni ibintu biteye impungenge.
Na makuru tutohagarara ko kuko tutarayatohoza ariko tukazobimenya tuzobitangariza abakunzi b'ijwi rya Amerika. Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rutana Jean-Pierre.
Murakoze namwe.
Ego, oze nawe uratwumva? Oze uherereye?
Nje nuhera no muri Congo.
Muri Congo, icyumviro cawe usongora kugira ngo duce duha umwanya Abdul Gatonya hama dusezerane.
Icyumviro cyanjye.
Nuko
nje muri biriya nyine najya kujya kwipimisha mbona cyane nabyandikiye kuko nari nzi ko ndi muri Congo kandi ntabona ukuntu bapima iyo umuntu agiye usanga batari gureservara abantu nyine kubakira bagahita guheza randevu ngo randevu wayikora nabo bakakubwira ngo yanga abantu ni benshi ngo atange bagize akazi kenshi nshaka kwibaza kubera iki bonema apostari yanyine mbareka mbandikire cyane.
Umva namwebwe musi kibazo mwivyo vyo kwipimisha. Reka navyo nyene tuzobigaruke kugira umunsi mwiza ngaho muri Congo. Abdura twihanganire kuko akanya katujanye. Muhinga bw'ivyuma mwambwiye ngo ndashobora kumwakira amasogonda make Abdu.
Hello.
aratwihanganira ntakundi juge ya Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaduce dusozera muri isanga makoze ncuti bakunze mariko murayumviriza yakoze Facile Gebe huyegeranije amajina ejo niyo bari kumwe muhinga bw'ivyuma ndiyani na hazina ndabiremesheje ndabikibanure ndayifuriza kwandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose tuzongere guhurira muri kino kiganiro muri isanga ku munsi wa Mungu.